Yeni Radyo İzmir Amerika. Radyo İzmir Amerika bagiri Washington DC mukinuni ni kinyarwanda mu Burundi tuli ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Muri inshuti mwese muduteza matwi ni Fidel Nyonga abaramutse abayikaze mu makuru ya kakanya. Mu Burundi amafaranga arenga miliyaridi 4 y'amarundi niyo atinjira mu kigega cya leta avuye mu gisata cy'inzahabu n'umundi butare.
Inyigisho igamije gushyira ku gihe abo batanga kore bo muri icyo gice cy'ubutare kugira ngo bamenye ibyo bategerezwa mu byerekeye amategeko ajyanye n'itangwa ry'amakori n'amatagiko.
Uyu ni Stani Ngendakumana avugira ikigo OBR kijejwe gutoza amakori n'amatagisi mu Burundi. Uyu munsi kwa gatanu perezida w'ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yuguriye icyicaro cy'iryo shyirahamwe muri Afurika y'ubuseruko kiri Kigali mu Rwanda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye icyo uno munsi kwa gatanu mu masezerano y'i Paris yerekeye ihindagurika ry'ibihe. Amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tutambure muri Afurika habajejwe umutekano muri Somalia barashe kuba ariko bagira imyiyerekano. Ibindi twumvirize mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Iryo bara ryabereye ku mbuga mukuru mu Mogadisho uyu munsi ku wa gatanu. Inyuma yaho ibisasu bikomeye biturikiye ku kibanza cy'indege gikuru, maze abapolisi bagaca bakoresha imodoka za gisirikare mu kuzibira amabarabara makuru yariko abera ko imyiyerekano. Urwo ruhagarara rwaduseye amasaha make inyuma yaho abatetsi ba leta ya Somalia hamwe n'abakuru b'imirwi irwanya ubutegetsi batangaje ko inkoho zasanye mu micungaro yo kukirimba kwa perezida muri iri joro ryakeye. Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed ari mu yabira muri iki gihe igenekezo y'umunani y'ukwezi kwa kabiri. Amatora yari kubera ko yarenganye atanyishyuye ibibazo bijyanye n'ukuntu amatora yatunganywa zibonetse. Inkuru zasanye zatanguye kumvikana nyuma yaho umushikiranganji wa mbere Hassan al-Kaira atanguje imyiyerekano yo kwiyamiza leta. Mu ijambo yashikirije yavuze ko isoro zarashwe zaguye ku kibanza cy'indege. Igihe abagira imyiyerekano bariko barahunga, bamwe muri bo bagabishije leta ko ivyo bitero byo kwihora bishobora gutuma haba ubwicanyi ukabije. Ishirahamwe mpuzabakungu ryama ryateye akamo abategetsi ba Somalia kabasaba gutorera inyishu mu buryo bwihutirwa ibibazo biri hagati y'abanyapolitiki.
Urakoze Frederic. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye icyo uno munsi kwa gatanu mu masezerano y'i Paris yerekeye ihindagurika ry'ibihe. Iyo ngingo yafashwe uno munsi kwa gatanu yatanze icyizere gikomeye ko Amerika izokongereza intererano y'amafaranga agenewe gufasha ibihugu bikenye kwijukira amasoko ntanganguvu atagera mirongo ibidukikije hamwe no guhangana n'ibihe bigenda birahindagurika mu gihe isi itera ishuha kurushiriza. Perezida Trump yavuye mu masezerano y'i Paris yatewe ku igikumu mu mwaka w'2015 yanase gutanga 2/3 by'imiliyadi 3 z'amadora yari yemeye gutangwa n'uwo yari yasubiriye Perezida Barack Obama yaragenewe gufasha ibihugu biri mu nzira y'amajambere guhangana n'ubushuhe butera bwiyongera ku isi. Yamara yaratanze amafaranga agenewe kubaka uburyo ukoresha imishwarara y'izuba muri Afurika no gukingira abanyagihugu ibihuhusi n'imyuzure muri Aziya. Ivyo vyari mu mugambi w'imfashanyo ijejwe iterambere mu makungu. Hari icyizere kinini ko leta ya Biden izoshyira mu bikorwa umuhango wayo gutanga amafaranga yemeye agenewe gufasha ibihugu bikenye guhangana n'icyo kibazo. Mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka urangiye w'2020, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yaragabishije ibihugu bitunze ko biriko birikwega umuhango vyemeye w'imiliyaridi 100 y'amadora ku mwaka agenewe gufasha ibihugu bikenye kwijukira amasoko ntanganguvu atagera mirimo ibidukikije hamwe no guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Muri Myanmar imyiyerekano y'abanyagihugu bagwanya kudeta yanse gucureha. Amahanga atanguye gufatira ibihano abasirikare batembagaje ubutegetsi bw'abanyagihugu. Thomas Kamirinda dufitiye ibindi.
Kudeta imaze ibyumweru bitatu ibaye. Abaturage nabo bamaze ibyumweru bitatu mu myigaragambyo badatinya abasirikari nabo buzuye mu mihanda buri gihe biteguye intambara. Ku itariki ya 9 y'uku kwezi abasirikare bakoresheje amasasu y'intambara umukobwa w'imyaka 20 wakomerekejwe n'isasu mu mutwe yitabye Imana uyu munsi. Niwe muntu wa mbere kugeza ubu uzwi uguye muri imyigaragambyo. Uyu munsi kandi usibye abaturage basanzwe byibura 3/4 by'abakozi ba leta nabo bahagaritse akazi bajya kwifatanya n'abandi baturage mu myigaragambyo. Nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize, Canada n'Ubwongereza nabo bashyize ibihano ku gatsiko k'abasirikare bakoze kudeta muri Myanmar. Canada ivuga ko yahannye abajenerali 9 naho Ubwongereza buvuga 3. Muri ibi bihano harimo kubima visa zo kujya muri ibi bihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Dominic Raab yatangaje ko bazafatanya n'inshuti mu rwego mpuzamahanga kugira ngo baryoze igisirikare cya Myanmar amabi gikora ku burenganzira bw'ikiremwamuntu kandi baharanire ubutabera bw'abaturage ba Myanmar.
Tugushimire Thomas. Ayo yaramwamwe mu makuru makuru avuga hijya no hino ku isi Radio Jwi d'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet arico wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi amafaranga arenga miliyari 4 y'amarundi niyo atinjira mu kigega cya leta avuye mu gisata cy'inzahabu n'ubundi butare. Ikigo Ober kijejwe gutoza amakori n'amatagisi cyabishyikirije mu nyigisho kimaze iminsi cyatunganirije abimba inzahabu n'abacukura yandi mabuye y'agaciro mu ntara z'uburaruko bw'igihugu. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Igisata cyo kwimbiza habo n'ayandi mabuye y'agaciro nico cyabwirizwa kwinjiriza leta amafaranga menshi nk'uko bivugwa n'ikigo Ober kijeje gutoza amakori n'amatagisi. Gusa ico kigo gitangazwa n'uko atariko bimeze. Ico kigo cerekana ko abwirizwa kwinjira n'imiburiburi ayarenga miliyoni 5 y'amadolari ya Amerika ariko kubo ataningice cayo cinjira. Ni muri ntumbero guhera ku munsi wa kabiri gushika kuri uyu wa gatanu ico kigo catunganirije inyigisho abakora muri ico gisata cinzahabu. Standing enda kumana umuvugizi wa Ober yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari mu ntumbero yo kwigisha amategeko abakora ako kazi kugira ngo bashobore gutanga amakori n'amatagisi menshi.
Amategeko agenga amakori n'amatagisi aheruka guhinyanyurwa na cyane cyane mu gisata cyo gucukura ubutare n'agataka. Izo nyigisho zigamije gushyira ku gihe abo batanga kori bo muri icyo gice cy'ubutare kugira ngo bamenye ibyo bategerezwa mu byerekeye amategeko ajyanye n'itangwa ry'amakori n'amatagisi ufatiye ku mirimo bajejwe iyo gucukura no kudandaza ubutare.
Intara z'uburaruko cyane cyane intara ya Muyinga yatowe kuberamo izo nyigisho kubera ari yivamo inzahabu nyinshi kuruta ahandi. Abakorera akazi ko kwimba inzahabu muri komine Butihinda imwe mu zigize intara ya Muyinga yimbuka inzahabu kurusha ahandi bo bavuga ko gutanga amakuru n'amatagisi atavyo bazi. Uwimana Jean Claude arongo irunani rwabo bimba inzahabu koperative Kundakazi avuga ko ico bo bazi ari amafaranga batanga mu kigo kijejwe kugenzura ubucukuzi bw'inzahabu gusa.
Ni umvuga yuko twebwe ubuhohotewe turi abantu batoya dushobora nawe kuriha iryo kori kandi dusanzwe turi hambere ku bisata de pase nini baturihira. Ni ukuvuga nk'ibyo 5 by'amadolari cyangwa iyo duruwa fixe $5 nani kumenye ko umunye muri abantu batwaranira bakatubwira yuko atakintu na kimwe tuzosubira kuriha ari uko bazuza barakuba kiyo mbego gusa ibindi byose akaba bazobyimenyanira namwebwe mu bintu by'amakuru. Rero uno munsi twumvise ikindi gishasha ugaca usanga ari amafaranga bo barikite kandi atari yo babwiye izo nzahabu atari yo babwiye.
Izo nyigisho zaratumiwemo n'abajejwe intwaro kuko ari bo babwirizwa guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batange amakori n'amatagisi. Uyu ari mu nama mpanuzi wa jambo ya komine Butihinda abona ko umuti ari uko amategeko yo gutoza amatagisi mu bimba amabuye y'agaciro yomenyeshwa abo byega.
Twibaza ko abantu bamaze kumenya amategeko abakora icyo gikorwa wosanga bagwiriye mu ntumbero y'uko amatagisi n'amakori abwira biragaragara ko hariho amatunga kama kwawe n'Imana mugabo ntiyinjiza umwenda cyane nk'uko byategezwa kugenda kuko uravye iby'imisozi imwe usanga irimo amabuye y'agaciro ayezami iyi misenyi amakariyeri usanga henshi atarimo aracukurwa kukubera abene gihugu bari kuyacukura usanga batazi amategeko abyerekeye.
abagwanya ibiturire bobo badomorotoki kwico gisata ciziziwe n'ibiturire gusa kuri mikro y'ijwi rya Amerika Gabriel Ushiri atwara ishyamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire abonako ari ico gituma ico gisata c'ubutare atakinini giterera mu butunzi bw'igihugu
usanga leta n'igihugu bironka ubusa ugashusanga abantu bari mu gisata c'ubutare nibo bunguka cyane gusumba nk'ubu ndabahakarorero mu mwaka uheze leta yavuze ko yashoye ibiro hafi amajana 5 biri gatoyi by'inzahabu mugabo ku isoko mpuzamakungu y'ibyo Burundi bwashoye birenga itoni 2 umuntu aca yibaza none hafi ibiri 1500 by'inzahabu byagiye hehe amafaranga yavyaciye aja hehe igisata rero c'inzahabu ni gisata kirimo ubusuma kirimo igiturire cyo gwego go hejuru kandi ntituhava twibaza neza yuko bamwe bari mu butegetsi n'abari bwegereye bari kure yacyo cyane
mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubushikiranganje bw'ubutare na gataka bwerekanye ko bwinjije mu kigega cya leta ayarenga miliyaridi 6 yabikigobe cyo kimwe n'ishami Oricom rigwanya ibiturire barahuriza ko ayo mafaranga ari make ugereranije n'agaciro k'inzahabu ku isoko mpuzamakungu Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clavier Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Murongwe iherereye mu ntara ya Kivuye mu Bumanuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zitangaza ko zihangayikishijwe n'ingingo y'ishyirahamwe rya HCR ryafashe yo kugabanya izuku izo mpunzi zari zisanzwe zikoresha mu guteka ku ruhande rwa HCR rivuga ko yafashe iyo ngingo bitewe n'uko ifashanyo yari isanzwe ikoresha yagabanutse umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yavuganye na zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Murongwe
turiko turaraba neza ko guhera ku itaye imwe gushaka ku itaye 3 bahora bapokera ibizuku ibiro 6 ariko uyu mwaka w'ibihumbi 2021 narimwe ntitwomenye ukungene byazapungutse ubu bariko bapokeza ibiro 3 bagiye kuzodupokeza ibiro 3.5 hanyuma guhera ku itaye 4-5 zahora zipokera ibiri 9 ariko bage kuzopokeza ibiro 5 guhera ku itaye 6 itaye 9 bahora bapoka ibiro 12 ariko bage kuzopokeza ibiro 8 guhera ku itaye 10 gushika kuduga bahora bapokera ibiro 16 ariko bage kuzopokera ibiri 10
twebwe nk'impunzi zo ngahe Murongwe na cyane cyane nka twebwe abakenyezi ikibazo cyo kugabanya ibizuku bahora badupokeza hakuru twebwe abakenyezi nitwebwe cyakoze ko cyane cyatubabaje cyane gose na karije bahora baduha byahora ari bikeye mugabo byafasha none ubu hoho bagabanije ntitubone ingene bigiye kugenda ubu ukuvuga ibidukikije nk'ibijyanye n'ibiti nga hafi y'ikambi nta bigihari isigaye imisozi igaragara kubera ukuntu umuntu azaja kurondera uduku itwo gucana ubuzeza turinda kuja kure kuko ibiro 3 nibizuku 3 nyene cyo cyusanga atacyo biri bukumarira kuja kure kuja kurondera izo nkikure ni hahandi hari insecurity dusanzwe twoho nk'abamama tubangamirwa cyane iyo tugiye inyuma y'ikambi tugiye gusenya hari habaviyogwa niyo wo bugiye mu murima barakuviyora hakana gusanze muri mu murima n'abandi hari igihe babahohotera hakana gusanze mu ipoli wagiye gusenya urondera uduko none twebwe nk'impunzi kabisa zo ngahe Murongwe turabona ingingo zose ziriko zirafatirwa kuri twebwe ntizitworohereza kabisa ntituzi ko asere yaduhebye nuko bakitufise kamaboko botuma batubwira yuko aha bananiwe ngaha muri Kongo baraniwe no gutunga impunzi
ibizugu kuba babitunguje batugiriye nabi nkuko turashobora kugenda kutugiye gusenya iyo kure bakatugirira nabi nka twebwe abakobwa bakatugirira nabi iyo bamaze kutugirira nabi nta muntu ashobora gutaha nuko uvuga rero barashobora kongeza ku ivyo bizugu nimba naho bavuga ko baduheje babivuge nimba bavuga ko bananiwe hama natwe tumenye ingene tugira
Ibyo kuri itumaze kumva iki kintu cyuko ibizuku bagabanije bafatiye ku biro bahora baduha bakaba babigabanije cyane na mwaburya twahora twidoga kari bike mugabo ubu ngo bya bike bongeye kubigabanya twabo gize ubwoba bwinshi bivanye nuko hijya no hino nyuma y'inkambi hatameze neza tugiye kurondera udukwi benshi baragira ingorane kandi nk'abantu b'ama mama bobo n'ibintu bidasha nibara ntiworaba ibintu bakoregwayo bagiye kurondera udukwi natwebwe rero ubwo tugace twiyumvira none gabaje kw'ibizuku byafasha ubuhoho mu bidukikije hoho bizogenda gute amashamba zohona kandi afise akamaro kanini kuba ku buzima bw'abantu aho hose tukaraba tukati ibi bintu
tugushimire Vedas uyu munsi kwa gatanu perezida w'ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yuguruye icyicaro cy'iryo shyirahamwe muri Afrika y'ubuseruko kiri Kigali mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda arabiducira ku mayange ari Kigali
Kuri wa gatanu umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yafunguye ishami ry'icyicaro cy'ishyirahamwe riri Kigali mu Rwanda iri shami FIFA Regional Development Office mu rurimi rw'icyongereza rizajya rikurikirana ibikorwa n'imishinga y'umupira w'amaguru mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba muri uyu muhango hari kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta na Minisitiri wa Siporo Mimosa Munyangaju Perezida wa FIFA Gianni Infantino yatangaje ko impamvu u Rwanda rwatoranyijwe ngo rushyirwemo iri shami ry'icyicaro cy'ishyirahamwe ari uko iki gihugu kigaragara gaza umuhate mu guteza imbere umupira w'amaguru ikindi kandi ngo Rwanda ni igihugu cyiza gishobora kuba ikitegererezo no mu zindi nzego zitari umupira w'amaguru Vincent Biruta Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yashimiye ubuyobozi bwa FIFA avuga ko leta y'u Rwanda izakora ibishoboka byose kugira ngo ubufatanye hagati y'impande zombi buzarusheho gutera imbere kandi ngo ntakabuza ibyo biyemeje bizagerwaho ku ruhande rwa Minisiteri ya Siporo basanga iri shami rifunguwe i Kigali ari amahirwe akomeye azafasha u Rwanda mu iterambere ry'umupira w'amaguru hibandwa ku mikino y'abakiri bato Mimosa Munyangaju uyobora iyi minisiteri afite icyizere ko bazaboneraho kwifashisha iki cyicaro no mu yindi mishinga itandukanye
mu biganiro mu bufatanye na FIFA mu mubano dufitanye na FIFA bizatworohera noneho no gushaka n'izindi proje nubwo baba batazifite ariko dushobora kubagezaho bakazigaho babona ziteza imbere umupira w'amaguru tukaba twabyungukiye mu cyatsi twabikora
muri Afurika hari amashami atatu y'icyicaro cy'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ayo mashami ari Johannesburg muri Afurika y'Epfo Idaka muri Senegali ni Kigali mu Rwanda iri shami ryo mu Rwanda risimbuye ibyari risanzwe riri Addis Abeba muri Ethiopia tunyarukiye mu mukino w'intoki wa basketball kuri uyu wa gatanu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakinnye umukino wayo wa gatatu mu majonjoro ya nyuma mu matsinda mu gushakisha itike yo kuzakina irushanwa rya Afrobasket rizabera mu Rwanda mu kwezi kwa munani muri uyu mukino u Rwanda rwatsinze Sudani y'Epfo amanota 62-58 usibye Sudani y'Epfo itsinda rya kane u Rwanda ruherereyemo muri aya majonjora ririmo kandi Nigeria na Mali ejo ndi kwa gatatu u Rwanda rwabanje gutsindwa na Mali kwa kane rurongera rutsindwa na Nigeria iyi mikino irimo kubera mu mujyi wa Monastir muri Tunisia ku matsinda atatu andi matsinda abiri asigaye akaba arimo gukinira Yaounde muri Kameruni ikipe y'igihugu y'u Rwanda yari irimo kwitabira aya majonjora mu rwego rwo kwipima kuko isanzwe ifite itike yo kuzakina Afrobasket ikesha kuba iri rushanwa rizabera mu Rwanda yari kaje Munyandinda i Kigali
urakoze Jean-Claude abarundi baba mu mahanga hamwe n'abari mu gihugu hagati biganye muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'icyongereza mu myaka 39 heze baragiye hamwe barashinga ikibanza bahurirako kugira ngo baje hamwe bafashanye bongere bafashe igihugu cyabibarutse imwe mu bikorwa bishinze no kurabira hamwe ukuntu mu buhinga n'ubumenyi barahuye boshobora gutanga intererano yabo mu byerekeye gukomeza inyigisho gutsimbataza umutima w'ubumwe n'urukundo muri iki gice cy'ikiganiro cyuzuye bahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije baravuga hanini ukuntu bashoboye gutorana inyuma y'iyo myaka 39 irangiye Frederic Nkundikije aratangura tubwira abatumire biwe
turi kumwe na Jean-Marie Nahayo ari mu gihugu cy'u Faransa muri iki gihe muramutse neza Jean-Marie Nahayo
muramutse Frederic
murakomeye
yego turashimira Imana
Jean-Marie Nahayo hano muri izi kandi kirangiranwa azi ku kazi na Baby John abenshi bamuzi kuri ako kazi na ngira arahabwa mukanya tujyohereza amatwi muri iki kiganiro turi kumwe kandi na Halis Nyandagara na wenyine afite uruhara runini eka mu gushyira hamwe uyu murwi Halis Nyandagara ari mu gisagara cya Los Angeles muri leta ya California muri leta zunze Amerika muri Veneza Halis
Mwiyoneza Fredi, kwa kote kipaki.
Mwura kumiyo.
Chego, tumezeneza, kwa sima, chego.
Mwebwe muri rinze ibihebibi irangwa muri ndi bice muri leta zunze Amerika nkaho Professor Atanaza ari nawe nyine duhaba tuganira.
Amahoro amahoro.
Turi kumwe kandi na wundi mutumire Professor Atanaza Gahungu ari mu ntara ya Illinois muri leta ya Chicago murakomeye Atanaza.
Enda komeje, ego ndi muire sasa ya ino, jibu sakara kashikabo.
Ya kaweho kabagezele, enda wana ibiche tini shudale tazumwe za Amerika mwezena wimu kige.
Oh, kia goe goe, sepiveru kakuta hanze, hachi, mihi, sindi uoraba. Mugabo, surabanda, anya suraba, homu, kori mese. Kukuta hanzwe.
Aliko mwebge ni mweze homuri ya tati gzasi.
Sinzi kumwambaza cyo mwifuza kandi bagira mukoreki aho i Los Angeles ngaha jewe ndigisha muri community college ndi mu Congereza kuko ni uwo mwuga wanjye nibyo nari narize
ni vyiza cyane rwose reka na Jean-Marie hai baby John mu twidondore
Jean-Marie iyo banzi cyane cyane kuri baby John kubera bahora banyu ba muri radio Uwende mu Fransa na azunguzi katoi na wa muri Mozambique no muri Nepal anima jana garuka mu Fransa tashawa ndani kuchua rang na jana ndu ndafisawa na umbare yamnya katumaze tuwe mu university hali ya
simike nivyo hego me professor atanaga huu
hego giri baby uwasewa nita papi
John Nijiza chane gose tulikume kandi na Profesor Atanas Gahungu Wanyo wanyo radio izwi d'Amerika Mwamenyele mwenye kikiga nilo mwini sanga na wenye ni katumuwa kanya atukui donde Maja mwake chane gose Profesor Atanas Gahungu
Cheo ni kwa Atanas Gahungu Hanima kama Nisho nyeza hamwena Jamari hamwena alize Kabana chino Mwikihumbe na maja chena na miro mchena na kabiri ndumwarimu ndumu professor wabantu bagomba gutwara amashuri nkabanigi ishuri kabayitwa Chicago State University nta bindi pite dukwidondora ni byo cyane ndumwarimu
ni byiza cyane gose reka rero imbere yuko tuvuga ku migambi ya mukuru umurwi wanyu wifuza kurangura umurwi mashitse ku rubuga aho mwese muhuriye mukahanahana makuru mukaramukanya mukiukanya utwakira nashaka mutubwire ukuntu uyu murwi wavutse atanazwe aho ndazi ko mwagize uruhara rukomeye cyane rwose
eh mutwara neze cyane kuko abamwumva tuvugana barize barize ndamaze kumubona jamari kuva tuvuye Burundi mu 1990 munani na gatatu ndasubira kumubona ndamwumva kandi ndakeneye no kumva yuko yoririmba yahura ririmba yaranezerewe cyane kubona abo bantu duherukana mu 1983 dushobora kuturana tukaganira nk'uko uba harejo ubu ubenshi kubera nyine bumvaga yose kubonana ubugiko ndabimbira mbona ba bantu twicarana ku ntebe oya ndabashe kubona bushoboye guhura ibintu byashitse mu Burundi turabizi mugabo tukabirengera tugahurira hamwe tukibukanya uko twabayeho kuri na mbupe ni watu kwa hizi ngo kampis kame labe kampis
mutanga
oya ni uoraba biraryoshe gose
biraryoshe ariko nibaza ko igikorwa cyo gutora aho umuntu wese yarari kitoroshe wabigenje gute professor Atanas Gahungu
oya oroha benshi hariho abagumanye bamenye abagumanye abagenzi wumva nkino dusanzwe twari umupfasoni yarize nari nzi kwari muri California hanyuma nguwo naramucaho nkamubaza mbega hari abandi bomenya akambwira ati jewe nomenya ubu ati cyane na munsi jewe ndafite umugenzi ashobora kuba zinaka hanyuma icyo gihe hariho n'ubundi twiganye yitwa Methode Ndikumana yari amaze kwitaba Imana na wende agafashanya ati ngaba jewe ndi naka hariho twakoranye mu byawe ni hariho twakoranye mu Burundi dutangura dutondeka dutoratora na gutyo gutye ubu turamaze kuba benshi ico gihe twaragize ikintu bita blog iyo blog tukaza tubandika mu tuntu tugahanahana amafoto tugakwenga turagende kwa jewe namaze kumera imvi abandi bataramera ibyo byose byaratumye ico byaratyoje ikiganiro
imyaka
rero
Imyaka 38 irangiye birumvikana ko umuntu ashobora kuba amaze kuronka imvi.
Birashika.
Reka tubaze na mufasoni Alice Nyandagara nawe yatubwira ukuntu yakiriye icyo cyumva igihe mwaronka nk'umuntu abashikiriye akabaza ati umugambi wacu ni uyu mwabyakiriye gute.
Nashaka gushimira cyane ya kubona ya lagi cyo cyo kandi hayizina kandi ke nibaza faide n'imyaka cyangwa cyangwa abitanguye a turondera kwe sarondera aradushya hamwe ni cyari cyo cyiza ngene dusubira kujya kera tudatwenga n'ifage n'anzani ingene twaza turagira nk'imisiku nk'iy'abantu bagize magiyaji n'ibintu bitera akamwemwe kubona iyi myaka yose hari imyaka mirongo icyenda mbago ukamengo nta myaka ndetse nka kugahitana byavuze mirongo ine ejo uko tushobora kubona abo bantu mwicaranye ni extraordinaire njyewe iyo ndiko ndaganira na gurupu kuri WhatsApp birampa akanyamuneza kenshi ushobora kumva aho umengo uri kumwe n'abamutayi abantu bakuzi kuva kera ni icyiyumviro cyiza cyane atanazi yashoboye gushikaho
icyiyumviro cyiza cyane rwose n'umuntu arazi ku biganiro byanyu arabona ko ikazi muri abantu biganye gusa mumeze nk'abavukana birahimbaye cyane rwose Tanazi yasabye ko na Bibijo na nyene Jean-Marie Nhayo yogira akabibutsa twaturirimbo yahora ririmba no wakibandanya mu kanya ndabuha ijambo turaza kuraba ko yoshobora kwemera kutuha ndabura akaririmbo kamwe kiwe ashobora kuha kuduha tukakumviriza hamwe
ego nk'uko arisaje kubivuga na Jonas nyine cyane cyimviro umugambi atanazi yatanguje kuko naho je ntashobora kubanda ngo mpeze nk'abandi ndagumanye cyimviro cyiza souvenir nziza sinzi umwaka twamaranye mu ishuri ndagumanye ibaza inoze abantu twabisangira ni bande ndi muri za nepale za mozambique na hehe ngasanga tanu cyangwa ubundumva umengo twese turi mu rugo turavukana birashimishije cyane turiho nkatse yo mu byerekeye muziki hari ibintu ntazo kwibagira kubera ijya twaza muri South Africa ya Amerika donkje sinari gushobora kwibaza ko nzabona abaririmbyi nka Memphis Slim bajya ba Sugar Blue cyangwa ba Taj Mahal donk ibyo byose ni ibintu nari mfite muri jewe ubu rero iyi gurupe turimo ituma nibuka ibyo bihe byiza bigaca bituma nguma ndi jene cyangwa ivizi zikagabanuka ni mode ajya ugize tuvide kenya bibiri ari mode na byo
ni byiza cyane rwose bisa neza cyane rwose reka nk'uko Professor Atanazi yabisabye rero twumvishe kamwe muri twaturirimbo twawe reka turatwumvise
ego hari uturirimbo Baby John hari uturirimbo twese kuri kwari tuzi nire nka kakandi ka
igice cy'urukundo ngira
karaje ngako
Thank you.
Nuti muduteza matwi aniho dusoreje amakuru yacyo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Shimira na bagenzi bande bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Facile de Yehu. Amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri micro ari kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabaseze ndabifuza amahoro n'amahigwe mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.